murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mutwumva aho muri hose hano i Washington DC kuri radio ijwi rya Amerika. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ninjye uyoboye ibiganiro by'uyu mwanya.
Adatonze rero baciye bamaze kubitanga katari hari ngo nk'uko amategeko abisaba mu gisirikare umuntu batanga yuko atari ku kazi bakamurondeza haheze iminsi 8.
Uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza avuga ku kibazo cy'abaofisiye bashobora kuba batorotse igisirikare cy'u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi zirimo imirimo y'inteko rusange ya ONU iteraniye New York ndetse n'ikibazo cyo gusesa umutwe w'abasirikare wahoze urinda perezida muri Burkina Faso turazigarukaho gato mu biganiro byacu ku iradiyo Ijwi rya Amerika. Mwese ntimucikwe, mbaye mbararitse. Abatwumva ariko mbere yo kubagezaho ibyo biganiro nyirizina ku buryo burambuye, duhere ku makuru avugwa ku isi twateguriwe muri uyu mwanya na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, bwakeye?
Bwakeye Tiene, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Mu gisirikare cya Burkina Faso kimenyesha ko akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu gaheruka gushaka gutembagaza ubutegetsi kanse gushira ibigwanisho hasi. Igisirikare kivuga ko ako kagwi karahiye ko atabigwanisho kagiye gushira hasi. Ivyo bikogwa vyo kwaka uwo mugwi w'abasirikare ibigwanisho byatanguye ku munsi wa gatanu inyuma yaho abategetsi batangara igicese ko batandukanije uwo mugwi. Ibiro by'umukuru w'igihugu byategekanya inama yihuta ejo ku wa mbere, societe civile nayo muri ico gihugu igahamagarira abanyagihugu kuja mu myiyerekano. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ahamagarira abo vyega bose muri Burkina Faso gukora ibishoboka byose kugira inyungu z'abanyagihugu zishigwe imbere. Asaba umugwi w'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu n'igisirikare c'igihugu kubahiriza amasezerano bateye ko umukono ku igenekerezo rya 2022 z'uku kwezi. Tubibutse ko uwo mugwi w'abasirikare bita RCP wateguye kudeta aho bafukize imbohe umukuru w'igihugu n'umushikiranganji we wa mbere n'abandi bashikiranganji bamwe bamwe ku itariki 16 z'uku kwezi kw'icenda nyene. Tukiri ku makuru ya Afrika, ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yamenyesheje jo ku wa mbere ko igihugu ciwe kigiye kurungika inteko z'abasirikare mu bihugu vya Sudani y'Amajepfo na Somalia gufasha kugarukana umutekano. David Cameron amenyesha ko abasirikare barenga 300 b'Ubwongereza bazorungikwa gufasha inteko za ONU ziri muri Sudani y'Amajepfo, abandi bashika 70 barungikwe gufasha inteko z'ubumwe bwa Afrika ziri muri Somalia. Abo basirikare ngo ntibazoja ku rubuga rw'intambara, ariko ngo bazoba bagiye gutanga inyigisho za gisirikare no gutanga ibikoresho abo basirikare bazokoresha. Mwomenya ko igihugu cya Sudani y'Amajepfo cinjiye mu ntambara inyuma y'imyaka 2 cyari kimaze kironsa ubwigenge. Hakaba muri ico gihugu hariyo inteko za ONU zagiyeyo kubungabunga umutekano zirenga 12,000 zikaba ziva mu bihugu birenga 12 nyene. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika na Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya ejo ku munsi wa mbere barahaririye birakomera kukuntu ingwano imaze imyaka 4 muri Siriya yorangira. Imbere yuko abo bategetsi babiri babonana, Perezida Obama yari yabanje gushikiriza ijambo mu nama ya bose ya ONU ko atakuntu igihugu cya Siriya cyosubira kujya mu ntambara hagaseseka amaraso y'abanyagihugu. ati gikwiye nuko hodekanywa ingene Syria coba kiratwagwa ivyimfata kibanza prezida Bashar al-Assad akirongoye agakinzura ariko prezida Putin w'u Rusiya we sukabibona mu ijambo nawe yashikirije ejo nyene yavuze ko boba bakoze ikosha rikomeye cyane mu gihe batokorana na leta ya prezida Bashar al-Assad mu kugwanya umuhari w'abagwanyi ba leta ya Islamiste prezida Vladimir Putin ahamagarira amakungu gukorera hamwe muri uko kugwanya umuhari wa leta ya Islamiste nkuko amakungu ngo yagiye hamwe mu kugwanya intwaro ya Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu nteko ya ONU nyene igihugu cy'Ubushinwa caraye ciyemeje ko kigiye gufasha mu gucungera umutekano ku isi mu gushigikira iterambere no gufasha kugabanya ibitera ihindagurika ry'ibihe ivyo vyamenyeshejwe na prezida Xi Jinping mu ijambo yashikirije mu nama ya bose ya ONU iteraniye i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubushinwa bwemeye gutanga umuriyaridi w'amadolari y'Abanyamerika uzofasha ikigega ca ONU kijejwe amahoro n'iterambere Ubushinwa kandi buzotegekanya abasirikare 8,000 bazoja kugarukana amahoro mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryo bakenera Ubushinwa kandi bwemeye guterera imiliyoni 100 z'amadolari y'Abanyamerika zizofasha mu bikorwa by'inteko z'ubumwe bwa Afrika mu myaka 5 iri imbere mu ntumbero yo kugwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Muri Afghanistan naho abagwanyi b'abataliban muri ico gihugu barifatiye mu gaturuturu kejo kuwa mbere igisagara cha Kunduz inyuma y'imigwano yabonetse ko yari yateguwe neza bubaye ubwa mbere abo bagwanyi bafata igisagara gikomeye kuvaho bakuriwe ku butegetsi mu mwaka w'2001 abo bagwanyi kandi barabohoje abanyororo bari bafungiwe mu ibohero ryo muri ico gisagara abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko inteko zidasanzwe zijeje umutekano za Afghanistan zimaze gushika muri ico gisagara ca Kunduz kandi ko ziriko zitegura igitero sindamusiga cyo kwigarurira ico gisagara abo bataliban bamenyesha ko bafashe ibiro bikuru by'igipolisi muri ico gisagara hamwe n'inyubakwa buramatari w'ico gisagara abamu Sediki avugira ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati yabwiye ijwi rya Amerika ko igisirikare cha leta cishe abanywanyi b'abataliban barenga 25 ariko akamenyesha kandi ko atabasirikare ba leta bahasize ubuzima ariko ibinyamakuru byo muri ico gihugu bimenyesha ko hari abapolisi bafuye abandi barakomereka uko gufatwa ku gisagara ca Kunduz n'ikimenyetso cuko abasirikare ba Afghanistan batorohewe inyuma yaho aho ni inyuma yaho inteko za leta z'umwe za Amerika nabo bafashanya bakuriye akarenge muri ico gihugu amakuru avugwa kandi muri Afrika muri Centrafrique prezida w'imfata kibanza wa Republika ya Centrafrique Catherine Samba Panza ejo yarafashe indege yihuta imusubiza mu gihugu ciwe aho akaba yaravuye aha i New York aha kubera umutekano muke urangwa ku mugwa mukuru Bangi amakuru ava ibangi muri Centrafrique amenyesha ko abantu barenga 10 bamaze gusiga ubuzima mu mishamirano iri hagati y'abakristo n'abamizirima imishamirano yatanguye inyuma yaho yiciwe umumizirima
urakoze cyane Aloyz Bigirimana kuri ayo makuru avugwa ku isi utugejejeho ubwo rero naho mukanya ubuguza kutugezaho tse n'ingingo zayo makuru ku buryo buvunaguye mu kanya gato mu Burundi hari amakuru yemeza ko hari abofisiye bakuru bo mu ngabo z'igihugu batorotse muri abo haravugwamo uwungirije komanda wa Kamuha n'ushinzwe iby'itumanaho mu gisirikare ni inkuru yakurikiranwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari Bujumbura mu Burundi.
Amakuru yuko majoro ndayikeza asanzwe ari cegera curongoye Kamuha yatorotse igisirikare akajana n'abandi basirikare benshi yatanguye kuvugwa kuri uyu w'Imana. Uyu munsi ijwi rya Amerika ryashikiriye ibiro bikuru vya gisirikare kugira tubaze niba ayo makuru ariyo. Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi yatumenyesheje ko ayo makuru ariyo, ariko mu gisirikare baharura iminsi 8 kugira umusirikare batangure kumurondeza. Nayo amakuru avuga ko iyo ntwaza ngabo yoba yajanye n'abandi basirikare, Baratuza yatubwiye ko nabahora bamucungera gushika ubu bari mu ikambi.
Nibyo no munsi mu gitondo ntiyabonetse ku kazi, mugabo ku wa gatanu yari ku kazi, hacacamwo wa gatandatu n'uwa mungu waho intwaza ngabo atari uri ku kazi gasanzwe kizamu uwo munsi, baba bari ku bindi bikorwa byabo no kwita akaruhuko gatoyi bagaruka ku wa mbere. N'umunsi rero ku wa mbere ntiyatonze, adatonze rero baciye bamaze kubitanga katayihari, mugabo nkuko amategeko abisaba mu gisirikare umuntu batanga yuko atari ku kazi bakamurondeza haheze iminsi 8.
Simajono ndayikeza gusa yatorotse igisirikare na Colonel Nshimirimana Edouard yarasanzwe ajeje byo gutuma tumana ko amakuru mu gisirikare, akaba ari nawe yarajejwe gukora amatelefoni akoreshwa mu gisirikare. Kuri uyu wa mbere ntiyashitse mu biro na telefoni ngendanwa yiwe nta ushobora kwihamagara ko. Amakuru yavuzwe mu bantu yavuga ko Colonel Nshimirimana yazindutse asakwa mu biro vyiwe basanga nta uhari. Umuvugizi w'igisirikare yamenyesheje ko ariko bimeze mu gisirikare.
Nawe nyene uno munsi gihe cyo mu gitondo akazi gatangura saa moya isayimwe n'inusu, uno munsi niho babona atatonze kubera amabanga yajejwe n'amabanga atoroshe mu gisirikare, araba iby'amaradiyo amatelefoni baramwirukira cyane rero asivye atavuze yari bacha batangura kwibaza ko mu isanzwe intwaza ngabo irasaba uruhusha ifise icyamufatiri. Mugabo amatwi ansumira ibyo byo bitagenze uko ari naco gituma rero baciye baje kuraba mu biro basanga sihari.
Intwaza ngabo igira gatatu mu gisirikare cy'u Burundi atashoboye gutonda ku kazi kuri uwa mbere ni Lieutenant Colonel Muporo asanzwe ajejwe gutwara ibintu mu gisirikare cy'u Burundi. Uwo musirikare we nawo umuryango wiwe bamye bamurondeza, uwo nawe ntiyahunze ahubwo yafashwe n'inzego zibijejwe ariko arabazwa.
Uyo ari mu minwe y'abajejwe gutohoza kuko hari ibintu byafashwe ahantu bya gisirikare uwo yabifatanywe uwo mu sivile aramutaka ataka yuko uyo bari we abifise mu ruhara, ubu rero ari mu minwe y'abajejwe gutohoza.
Inandaro y'iryo rengutswa giwe ni bigwanisho byafatanywe umupastori, uwo nawe yatatse Lieutenant Colonel Muporo ko ari we yabimuhaye. None ni kuki izo ntwaza ngabo ziguma zigenda abandi bagatanga ibigwanisho mu banyagihugu? Amakuru yavuzwe cyane muri iyi minsi y'akaruhuko yavuga ko abasirikare bo muri Kamuha bose batorotse igisirikare cy'u Burundi. Ayo makuru mu biro bikuru vya gisirikare barayahakana, ariko amakuru y'ukwizera yo avuga ko ikambi zibiri zimuwe, izo nazo ni Bataillon Para y'ijana na 21 igiye kwimurirwa imujejuru ahasanzwe hari site ya brigade y'ijana na 20 na Bataillon Blende ya 11 izoja gukorera ku muzinda. Iyo ngingo yo kwimura ayo makambi iheruka gushigwaho n'itegeko ry'umushikiranganji wo kwivuna abansi, itegeko 520 agakwego 234 ryo kuwa 18 ukwezi kw'icyenda 2015. Iryo tegeko rivuga ko ari ku nyungu z'abanyagihugu begereye aho hantu bashobora guhura n'amasanganya avuye ku bikoresho vya gisirikare nkuko vyibonekeje mu bindi bihugu. Naho biruko amakuru dukura mu gisirikare avuga ko itegeko ryo guhindurira ikibanza ayo makambi uko ari abiri ingingo yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Eka umukuru w'igihugu aho yava mu gihugu ca Tanzania bahatswe guhirika ubutegetsi bwiwe, yamenyesheje ko izo kambi zigiye guhindurirwa ibibanza kuko nizo zari zateguriwemwo iryo hirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Nkurunziza yaranashikirije ko aho hantu hakunze kubera ibintu bibi gusa kuko na Perezida Ndadaye niyo yagandaguriwe. Umukuru w'igihugu yaciye avuga ko hagiye gukorerwa ibindi bintu ubu mu minsi mike hazokorera ishure rya gisirikare ryari risanzwe rikorera muri SCAM, icyo bita Groupement des Etudes Militaires Supérieures i Bujumbura. Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Turacyari kandi mu Burundi. Umurwi w'abantu witwaje ibirwanisho wagabye igitero ku birindiro by'abapolisi kumuyira muri komini ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura harejo bundi ku cyumweru. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka niwe wakurikiranye iyi nkuru.
Umurwi w'abantu witwaje ibirwanisho wateye mu ijoro ryo kuri w'Imana ikirindiro cya polisi cyo kumuyira muri komini ya Kanyosha intara ya Bujumbura. Gushika ubu umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi acarashikiriza ku byononekariye muri icyo gitero ubwoba nibwo bwibonekeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku maso y'igihugu baba ku mugwa mukuru wa zone Muyira no mu micungararo yaho nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bashima gutanga amajwi kubera umutekano wabo. Abo banyagihugu batanashima ko tubavuga amazina kubera ko hari ababatera ubwoba kuko babandanye babivuga bashikiriza ko no ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bari bagifise ubwoba. Ingingo z'umutekano zarafashwe kuri uyu wa mbere mu gace ka Kirombwe nko ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru wa zone Muyira harashinzwe ikirindiro cy'abapolisi ku mvo z'umutekano nk'uko abanyakirongo babivuga. Urongoye zone Muyira yatubwiye ko ayo makuru atayo ari bwamenye aca twemerera ko agiye kubibaza abajejwe intwaro yo hasi mu Kirombwe. Ako gace ka Muyira kabereyemo igitero kigira kabiri cy'abitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu kiringo kitarenze iminsi itatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane w'indwi iheze haterewe ibisasu bya morte birungikwa mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru yemejwe na Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kumugira mu ntara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Dukomeze amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tujya mu Rwanda. Mu murwa mukuru Rwanda Kigali, mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ejo ku wa mbere hatangira urubanza rwa Berinkindi Claver ubu uba mu gihugu cya Suwedi. Mu bari muri icyo cyumba cy'urukiko harimo kandi n'abavoka baturutse mu gihugu cya Suwedi. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Asumuta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga hari abacamanza batanu, abashinjacyaha babiri, abavoka babiri babera Inkindi Claver ndetse n'abandi bavoka batatu baburanira baregeye indishyi bari kumwe n'abanditsi babiri b'urukiko bose baturutse mu gihugu cya Suwede. Bwana Bera Inkindi Claver akurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Iri tsinda ryatangiye kumva urubanza ubushinjacyaha bumuregamo ryifashishije ikoranabuhanga. Uregwa ndetse n'abunganizi be bakurikiranaga uru rubanza bateze amatwi iby'umutangabuhamya yashinjaga Berinkindi bari muri Suwede. Umutangabuhamya urukiko rwasabye ko amazina ye yagirwa ibanga ni umugabo ukuze. Yavuze ko mu gihe cya jenoside abatutsi bahungiye ku musozi wa Nyamure mu cyahoze ari komine ya Nyazo muri prefegitura ya Butare. Yabwiye urukiko ko bagerageje guhangana n'ibitero by'abahutu byazaga kubatera bibasanga ku musozi, ko ariko baje kunanirwa ababarwanyi babaye benshi. Yongeyeho ko haje imodoka yuzuye abajandarume baturutse Inyanza bakabarohamo za grenade ndetse bakanabarasa. Uyu mutangabuhamya avuga ko icyo gihe yabonye Berinkindi Claver yasobanuye ko yaje mu gitero cyarimo abajandarume afite umuhoro. Uyu mutangabuhamya akavuga ko yiboneye Berinkindi atema umuhungu w'umusore. Umushinjacyaha yahasi ibibazo umutangabuhamya cyane cyane bishingiye ku buryo yabonaga abana akamenya n'ibyo barimo gukora kandi yahungiye ku musozi hejuru. Umutangabuhamya asubije ko umusozi bariho babashaka kureba hasi aho abantu baturuka bakamenya ibihakorerwa. Yavuze ko n'ibitero byazaga kubatera byasatiraga umusozi bariho babireba. Berinkindi yari yasabwe na Leta y'u Rwanda kuza kuburanishwa mu Rwanda, ariko nk'uko twabisobanuye na Bwana Sibo Intore Jean Bosco ushinzwe gukurikirana abakoze ibyaha baba hanze y'u Rwanda, icyifuzo cya Leta y'u Rwanda nticyakiriwe kuko uregwa yahawe ubwenegihugu bwa Suwede. Iki gihugu nticyemera kohereza abaturage bacyo kuburanishwa n'ikindi gihugu. Sibo Intore yabwiye Ijwi rya Amerika ko Leta y'u Rwanda ifite inyungu muri uru rubanza nubwo rwatangirijwe mu kindi gihugu.
Ni urubanza rwa jenoside rumwe kubera mu gihugu cya Stockholm, ariko twebwe n'ubundi dufitemo inyungu nka z'ubutabera kubera yuko twiyemeje ko umuntu wese waba warakoze jenoside agacika ubutabera akagenda akajya mu mahanga, ntabwo agomba kuba mu mahanga yihisha ubutabera ngo kubera yuko budashobora kumugeraho. Ubutabera rero buramugeraho, ni nayo mpamvu ubona bahagurutse.
Berinkindi Claver yari yararezwe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bigera kuri bine birimo icyaha cya genocide, ubufatanya cyaha mu gukora genocide, icyaha cy'ubwicanyi ndetse no gushishikariza gukora genocide. Sibo w'Intore asobanura ko ibi byaha bishobora guhindurwa bitewe n'iperereza ryakozwe n'abashinjacyaha ba Suwede ndetse n'iryo tsinda rinini riri mu Rwanda, bikaba byahabwa izindi nyito. Abatanga bahamya muri uru rubanza baba bashinja cyangwa abashinjura bazumvwa n'urukiko bari hagati ya 38 na 50. Urukiko ruzaguma I Kigali kugeza tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10. Si ubwa mbere igihugu cya Suwede gikurikiranye abakekwaho gukora genocide mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Suwede yakatiye witwa Mbanenande Stanislas igifungo cya burundu azarangiriza muri icyo gihugu. Berinkindi uregwa ibyaha bya genocide mbere ya 1994 yari umucuruzi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Itegeko rirengera umugore wakuyemo inda rigaragara ko ryavuguruwe muri 2012. Gusa imwe mu miryango itagengwa na leta ivuga yo ko risa naho ritariho. Mu bushakashatsi iyi miryango yakoze hagati ya 2011 na 2014 igaragaza ko kimwe cya kane cy'abagore bafunze bazira gukuramo inda. Muri iyi nkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa, abakoze ubwo bushakashatsi basaba leta ko abo bagore barekurwa, kuko hanini nayo mategeko batayazi.
Izo mpamvu ntazabaga mu itegeko, aragiye yafashe izo mpamvu ko arenye azishyize hehe mu itegeko ryacu mpanabyaha. Aravuze ati kuramo inda birabujanyijwe, byemewe muri izi mpamvu zikurikira, aho tukemeranya nawe. Ariko arangije yongeraho paragraph ituma bya bintu yemeye haruguru bitari bujye mu bikorwa. Yongeraho paragraph ivuga ngo wafashwe ku ngufu.
Uwo ni Bwana Tom Muriso uhagarariye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, avuga ku bushakashatsi bakoze ku bagore bafungiye muri gereza zo mu Rwanda. Imiryango itari ya leta IPAS, GLID na ARBEF mu magambo y'impine iravuga ko muri gereza 5 muri 11 zo mu Rwanda yasanze abagore bakabakaba 600 bose bafungiye icyaha cyo gukuramo inda. Imibare iheruka yo mu 2008-2013 yagaragazaga ko abagore bafunze bose ari 7,807. Abashakashatsi bavuga ko benshi mu bafunze bazira gukuramo inda bari munsi y'imyaka 25 kandi nta n'umwe wari ufite akazi gahoraho. Bavuga ko abazira gukuramo inda bari abakozi bo mu rugo, abakozi bo mu tubari ndetse n'abanyeshuri batigeze barenga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye tronc commun. Itegeko u Rwanda rwagenderagaho mu 1972-2012 ryahanaga uwakuyemo inda nta gisobanuro na kimwe kitaweho. Iri tegeko ariko u Rwanda rwaje kuvugurura mu 2012. Abashakashatsi bavuga ko muri uko kurivugurura rwashingiye ku masezerano mpuzamahanga rwashyizeho umukono I Maputo. Ayo masezerano atumura ko umugore yakuramo inda mu gihe yafashwe ku ngufu, yashyingiwe ku ngufu, yatewe inda na se cyangwa musaza we n'impamvu za muganga aramira ubuzima bw'umubyeyi. Ku Rwanda rwongeraho ko ibi bigomba kwemezwa n'inkiko ndetse na muganga, abashakashatsi bavuga ko bikiri imbogamizi kuba itegeko ryagombye kuba rirengera. Rimwe ngo ikiguzi cy'ubutabera kirahenda, ubundi bigashobora no kugindira n'ibindi. Bagasaba ko itegeko rihanwa kuyemo inda u Rwanda rwaritsubiramo. Kuri Bwana Tom Muriso ukuriye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu biyaga bigari, iri tegeko ryavuguruye mu 2012 ntacyo ryafashije uwakuramo inda.
Twasanze yuko iri tegeko nubwo irya mbere ryabanjeho ryo mu 1977 ryari ryafunze imiryango ridafasha umwana w'umukobwa, irya 2012 twasanze naryo ntacyo ryafashije cyane kubera impamvu imwe mu myandikire, nuko benshi twarishimye yuko ririmo ritanga uburyo bwoko nk'umwana wafashwe ku ngufu yabona ayo mahirwe. Ariko ubushakashatsi tumaze kujya mu magereza tukavugana n'abana bakobwa barimo mwumvishe batarengeje imyaka 15 batigeze bagera mu mashuri, twasanze yuko naryo kugira ngo rikunde rigire agaciro cyangwa rikunde ryubahiriza icyo ryagenewe, nuko cya gice twavugaga kimeze nk'inzitizi cyangwa imbogamizi cyavaho.
Abakoze ubushakashatsi batanga inama ko abagore bafunze bazira gukuramo inda barekurwa. Bwana Tom Muriso yabwiye itangazamakuru ko abo bagore hafi ya bose mu bo babajije nta n'umwe wari uzi itegeko rya murengera ngo abashe kuryisunga.
Umubare mwinshi waba twavuganye nabo wo twasanzemo imbere muri gereza bari abantu bahohotewe. Hari abo twavuganye bafashwe ku ngufu ariko kuba yarafashwe ku ngufu akibagirwa yuko iyo yaba impamvu yuko yagenda agakurikirana ikibazo cye akabyibagirwa abo ni bamwe hari abo twasanze bafashwe ku ngufu abana bo rero twasanzemo batoya ba mineri abo ngabo nabo bashoraga guprofita itegeko kubera icyiciro bari barimo ariko tubabwiye tuti itegeko mwari murizi bose twasanze batari barizi
abategetsi bafite aho bahuriye n'iki kibazo baba bo muri ministeri y'ubutabera n'abashinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango ntitwabashije kubabona ngo twumve icyo babivugaho tubahamagara ku matelefone yabo ngendanwa badusubizaga ko bari mu manama ku ruhande rwa ministeri y'ubuzima isanga igikwiye yafata nk'umuturambye ari uko itegeko ryemerera umugore gukuramo inda ryamenyekana kuri buri wese Dr. Evodia Dushimimana ashinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi muri ministeri y'ubuzima
nkuko babigaragaje twabonye ko n'abakabaye barishyira mu bikorwa harimo abashobora kuba batararisobanukirwa neza wenda inzego za leta inzego za polisi hagomba gushyirwamo ingufu mu kumenyekanisha itegeko
kuvira itegeko rivuga ku gukuramo inda ryavugururwa mu 2012 abantu babiri nibo bakuyemo inda bizwi binyuze mu nkiko mu gihugu cyose akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti turi kumwe turi hafi gusoza iki kiciro cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko mbere yuko tubareka ngo mukomeze mwumva izindi programu twabateguriye reka nsabe mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atwibutse muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru avuga ku isi muri uyu mwanya Aloyse
Muri Afrika igisirikare cha Burkina Faso kimenyesha ko akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu gaheruka gushaka gutembagaza ubutegetsi kanse gushira ibigwanisho hasi ibyo bikorwa byo kwaka uwo mugwi w'abasirikare ibigwanisho byatanguye ku munsi wa gatanu inyuma yaho abategetsi batangarije icese ko batandukanije uwo mugwi w'abasirikare Muri Afrika kandi ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yamenyesheje ejo ku wa mbere ko igihugu ciwe kigiye kurungika inteko z'abasirikare mu bihugu vya Sudan y'Epfo na Somalia mu gufasha kugarukana umutekano David Cameron amenyesha ko abasirikare barenga amajana 3 b'Ubwongereza bazorungikwa gufasha inteko za ONU ziri muri Sudan y'Amajepfo abashika 70 barungikwe gufasha inteko z'ubumwe bwa Afrika ziri muri Somalia muri leta z'umwe za Amerika president Barack Obama wa leta z'umwe za Amerika na president Vladimir Putin w'Uburusiya ejo ku munsi wa mbere barahaririye birakomera kukungene ingwano imaze imyaka 4 muri Syria yorangira Perezida Obama ati igikwiye nuko hotekanywa ingene Syria coba kiratwagwa ivyimfata kibanza Perezida Bashar nawe akakinzura Perezida Putin nawe ati suko bimeze mu ijambo yashikirije yavuze ko bo babakoze ikosha rikomeye cyane mu gihe batokorana na leta ya Perezida Bashar al-Assad mu kugwanya umuhari w'abagwanyi ba leta ya Islamiste Mu makuru avugwa mu cicaro ca ONU igihugu c'Ubushinwa caraye cemeje ko kigiye gufasha mu gucungera umutekano ku isi gushigikira iterambere no gufasha kugabanya ibitero ihindagurika y'ibihe ivyo vyamenyeshejwe na Perezida Xi Jinping mu ijambo yashikirije ejo kuwa mbere mu nama ya bose ya ONU iteraniye ngaha muri Amerika I New York Ubushinwa bwemeye gutanga muri yaridi wa madorare gufasha igikorwa cha ONU kigeje mu mahoro n'umutekano ku isi.
Urakoze cyane Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru nge kutwibutsa nshuti twari kumwe mwese nongere mbararikire programu zacu mukomeza kumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe nange Etienne Karekezi. Mwese mukomeze mugire umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.